Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi bacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 ndetse no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose. Duhere ku ngingo z'ingenzi z'aya makuru. Bamwe mu Banyarwanda baba mu mahanga ntibishimiye ko impuguke mu by'amategeko Laure Uwase aba mu kanama ka Leta y'Ububiligi kazasuzuma uruhare rwayo mu bukoloni.
Iyo baruwa igamije kubwira Pariloma y'Ububiligi ko batagomba kumva amabwire ya Pariloma y'u Rwanda, kuko ubirebye Pariloma y'u Rwanda na ibuka ikoreshwa mu buryo bwo gutekekesha abantu.
Prudentienne Soir numwe mubandikiye inteko ishinga amategeko y'Ububiligi kuri iki kibazo. Abarundi ba mbere bava mu buhungiro mu Rwanda baritegura gutahuka mu cyumweru gitaha. Muri Mali abasirikari bahiritse ubutegetsi bwa President Ibrahim Boubacar Keïta. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inteko ishinga amategeko irateganya gusuzuma imyitwarire y'iposita mu matora. Mugume ku maradiyo yanyu ni mukanya. Amakuru rero tuyahere muri Mali. Abasirikare bafashe ubutegetsi. President Ibrahim Boubacar Keïta wari waratowe mu 2018 kuri manda ya kabiri yaraye yeguye nyuma yo gutabwa muri yombi n'abasirikare. Diane Nyine nahazwe aratubwira ibindi.
Mamaze kugisha bavuga ku yegura rya Perezida Ibrahim Boubacar Keïta akiri mu mino y'abasirikare harimo ibihugu vya Afrika, Amerika, Uraya na ONU. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa akaba ari nawe aramutse umuryango umwe bwa Afrika, yavuze ko iyeguzwa rya mugenzi we rice ku n'amategeko. Yasavye ko yaba Keïta yaba abashikiranganje biwe bagifatanywe bugwati barekurwa bidateze kandi atakirinze gusabwa. Igihugu ca Algeria cagize uruhara mu masezerano y'amahoro muri kahise ka Mali co cavuze ko kidateze kuzokwerekwa ubutegetsi bwose buzosubirira ubwatembagajwe bidace mu mategeko. Imvugo ni nk'iyo ku ruhande rwa Maroc. Umuryango umwe bwa Buraya mu nama idasanzwe ku kibazo ca Mali nawo wasavye bidatevye irekurwa rya Keïta. Wongera uvuga ko ibihugu vyose 27 bihugize birajushinga n'ibirikobera muri ico gihugu gisanzwe gihanganywe n'imirwi y'iterabwoba. Ubudagi vy'umwihariko bwo bwatangaje ko uko biri kose ibi ataco bihindura ku mikorere y'abasirikare ba ONU bagwiriyemwo abo Ubudagi n'Ubufaransa bari kugarukana amahoro muri Mali. Amerika nayo ibicishije mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bujeje imigenderanire n'ayandi makungu yirinze kwita izabaye muri Mali ihirikwa ry'ubutegetsi, ariko ivuga ko itazigera ishigikira abashikira ubutegetsi bose bakoresheje inguvu. Umuryango w'ubutunzi uhurikiyemo ibihugu byo mu karere ka Afrika y'uburengerazuba CEDEAO nawo wateye ivyatsi ikurwa rya Keïta. Ibihugu bigize uwo muryango vyabaye birugara imipaka bihana na Mali binahagarika amasezerano mu vy'ubudandaji n'ico gihugu. Hagataho amakuru dukesha amenyesha makuru b'ijwi rya Amerika bari ku rubuga avuga ko amazi yo kubamwo ay'ubucuruzi y'abantu begereye Perezida Keïta barimo abaryango biwe bahagufi kuva ejo ariko arasakwa yongera asahurwa ibiyarimwo. Ku murwa mukuru Bamako hakaba harayihumvikanye amasasu yahitanye abanyagihugu bane nk'uko abamenyesha makuru b'ijwi rya Amerika Bamako babandanya babitubwira. Kuri wa gatatu bitegekanijwe ko akanama kajeje umutekano muri ONU gakorana kuri ico kibazo ca Mali. Tuributsa mu kurindiriza kuva muri iyo nama ko Perezida Keïta yatanze imihoho mu cagucaga ubwo kuri wa gatatu inyuma yo guhagarikwa n'abasirikare bamuhagaritse bavuga ko bashaka gusubiza ibintu ku murongo. Mu ijambo yavuze yegura yashimiye abanyagihugu agira ko atangaza ko Leta n'amashinga amateka vyiwe bifuswe. Abanyagihugu bakaba bari bamaze iminsi mu myerekano yo gusaba iyegura rya Perezida Ibrahim Boubacar Keïta w'imyaka 75 yegujwe amaze imyaka 7 ku butegetsi.
Diane Nini nazwe turakomezanya kuri iyi nkuru y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wanze kwemera itorwa rya Perezida wa Bielorusiya Alexandre Lukashenko.
Ibihugu 27 bigize umuryango umwe bwa Buraya byavuze ko bitemera ivyavuye mu matora Perezida Alexandre Lukashenko acemeza ko yatsinze inyuma yaho Sviatlana Tsikhanouskaya umwe mu banyepolitiki bakomeye matavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Belarusi yari yandikiye uwo muryango awubwira ko utohirahira ngo wemeze amatora yibwe. Munami dasanze kuri ico kibazo kuri wa gatatu umuryango umwe bwa Buraya waganishije ko ushobora gufatira ibihano abategetsi bose bakekwa kuba baragize uruhara mu yibwa ry'ayo matora atari kwavuga ko rumwe n'abahohoteye abiyerekanye basaba ko Perezida Lukashenko atanga ubutegetsi. Uwo muryango wasabye kandi ko abanyagihugu bagera ku 700 bafatiwe mu myiyerekano yaguyemo babiri igakomerekamo abagera ku 100 barekurwa. Alexandre Lukashenko amaze imyaka 26 atwara Belarusi yemeza ko yatahukanye intsinzi ku majwi agera kuri 80%. Umufasoni Tsikhanouskaya w'imyaka 37 yari mu buhungiro muri Litwani nawe yemanga ko ari we yatahukanye intsinzi agasaba ko ayo matora asubigwamo kandi agahagarikirwa n'indorerezi mvamakungu. Ku rundi ruhande mu kiganiro Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yagiranye kuri telefone na Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron cyo kimwe na Chancelière w'u Budage Angela Merkel ejo kwa kabiri yarasabye kutivanga mu vya Belarusi.
Muri Sudani abantu barenga 250,000 bari ku gasi kubera imyuzure. Diane nini nahazwe komeza.
Abategetsi biro vya ONU muri Sudani batangaje ko muri rusangi bakeneye amadolari yababa miliyari 2 zo gufasha abanyagihugu bo mu ntara 17 ku 18 sigize Sudani bari mu kaga biturutse ku ngaruka z'iyo mvura y'isegenya yononye ivyabo. Umuvugizi w'igisata ca ONU kibarizwamo ivyo gufatana mu nda i Khartoum yabwiye ijwi ry'Amerika ko amazu yasenyutse burundu muri izo ntara arenga 200,000. Ni mu gihe ayandi anganuko yononekaye bisanzwe nubwo abwirizwa gusanurwa. Hambavu ikibazo c'uburaro iyo mvura yononye amasoko y'amazi agera ku 200,000 ibiriko bituma hibonekeza ikibazo c'amazi meza mu mihana itandukanye nk'uko ONU ibandanye ibisigura. Iyo mvura iryo shirahamwe rivuga ko yagisibije yaguye mu mpera z'ukwezi guheze kw'indwi. Ni imvura ONU igabisha ko ishobora kwiyongera muri kuno kwezi kwa munani gutyo atagikozwe ikazoza isonge risibe ibindi bibazo byari bisanzwe bikomereye Sudani. Muri byo hakaba harimo ikibazo c'inzara y'umurengera no guhangana n'ikiza ca virus ya corona. ONU mu vyegeranyo vyayo yerekana ko abanyesudani bugarijwe n'inzara barugwa mu miliyoni zirenga 10.
Murumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradio yanyu turi no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.voa.com na makuru noneho y'ibiyaga bigari. Leta y'Ububiligi yashyizeho impuguke zo kunganira akanama kazasuzuma uruhare rwayo mu bukoroni. Muri izi mpuguke harimo umunyamategeko Laure Uwase umubirigikazi ukomoka mu Rwanda. Abanyarwanda barenga 100 baba mu mahanga bandikiye Inteko Ishinga Amategeko y'Ububiligi bayisaba kwima amatwi abatamwishimiye. Umunyamakuru wacu Venuston Nshimiyimana yavuganye n'umwe mu bashyize umukono kuri uru rwandiko Prudencienne Soir utangira yibwira abumva ijwi rya Amerika.
Prudencienne Soir ndi umunyarwanda umucikacumu wa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, hanyuma ndi ubirebye ndi n'umucikacumu wa FPR kuko nabo bashatse kunyica aho nsubiriye mu Rwanda gushaka abanjye. Nsanga umukecuru na mukuru wanjye bari bararokotse jenoside y'interahamwe bishwe ni na FPR, hanyuma ndize bashaka kunyica nanjye.
Iyi baruwa mwanditse washyizeho umukono igamije iki?
Iyo baruwa igamije kubwira Pariroma y'Ububiligi ko batagomba kumva amabwire ya Pariroma y'u Rwanda, kuko ubirebye Pariroma y'u Rwanda na Ibuka ikoreshwa mu buryo bwo gutekekesha abantu cyangwa kubuza abantu amahoro aho bibereye. Buriya mwana w'umukobwa mu by'ukuri urabona ko yari yiboneye akazi muri iriya shami ryashyizweho ryo kureba
bwagize ubukoroni bw'ababirigi mu Rwanda no mu Burundi. Pariroma irahurira hutera na ibuka bajya kuvuga ngo umwana ngo ni umujenoside ngo afite ingengabitekerezo ya genocide. Nta hantu batwereka neza impamvu bavuga kuri uyu mwana adenanga genocide. Icyo bavuga nuko ari muri Jambo, muri mu muryango wa Jambo, kandi wa muryango wa Jambo na ugiyemo yewe umunsi wo kwibuka nta hantu nabonye bavuga ko nta genocide y'abatutsi yabaye. Urabona ikibazo cyo mu Rwanda iyo uvuze ko umuhutu yapfuye kwa FPR yishe bahita bavuga ko urwanya udenanga genocide. Ibaruwa twayanditse tubwira ababirigi ko icyemezo niba Paroma y'u Rwanda isaba ko umwana bamukura muri iriya gurupe babanze barebe ko hari abandi bantu b'abanyarwanda batemeranwa n'ibyo Paroma ivuga nabo barokotse genocide batemeranwa na ibuka ko ibuka ikoreshwa mu gutoteza abanyarwanda bari hanze ibuka ikoreshwa kugira ngo babuze amahwemo umuntu uwo ari wese kugira ngo atagire ubuzima uhakanya akantu ka muri iriya leta ahita yitwa genocide denier.
Ntabwo wavuga yuko ibaruwa yanditswe n'inteko nshingamategeko y'igihugu kigenga cy'u Rwanda nta kamaro ifite.
Nicyo kintu kibabaje kubona umwana w'umukobwa iyo Paroma ahanini igizwe n'abagore. Umwana w'umukobwa wari ugize amahirwe akibonera bakamutora kujya muri iriya komite bo bakavuga ko batamushakamo ari umwana w'umunyarwanda aho kugira ngo bishimire iyo ntambwe umunyarwanda agezemo akirisha umunyarwanda kazi. Abagore abadepite barimo bakicara ahubwo bamwamagana bamubekera ko ngo atemera genocide. Nibaduhe preuve biriya n'ibintu birababaje kubona Paroma ishinzwe kuvugira abantu abanyarwanda mu by'ukuri biriya bintu byo gukinisha genocide. Njye mbona iyo bice abantu bakora ibintu nka biriya barakinisha genocide kuko batanayibonye mu by'ukuri bari abantu bandika biriya nta n'umuntu warokoze genocide ubirebye kuko ngo agahakwa ari ku wundi nikarushya kuguhandurika. Ibyo biriya bintu aracaca abacika cumu tugomba kwishyira hamwe tukarega iriya Paroma tukarega iriya guverinoma ko birirwa bakinisha genocide.
Perezida CNCWD ndagushimiye cyane kuvuga aka kanya wahaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane nanjye kumva ijambo Imana ibahe umugisha murakoze.
Muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa munani Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yakemanze komisiyo y'Inteko Ishinga Amategeko y'Ububirigi ishinzwe rero gucukumbura iby'ubukoroni bw'iki gihugu cy'Ububirigi mu Rwanda, mu Burundi no muri Congo, icyo gihe yitwaga Congo Mbirigi. Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yasobanuye ko umunyamategeko Laure Uwase akekwaho gupfobya genocide yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Nyuma yaho mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku itariki ya 12 y'uku kwezi kwa munani rero, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Biruta Vincent nawe yagaragaje impungenge z'ibizava muri iyi komisiyo y'Ububirigi.
Iyo ufashe rero umuntu uzwi mu guhakana genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda ukamugira umuntu w'umuhanga, iyo bene komisiyo yakwifashisha bitanga isura y'icyo ushobora kubona kizava muri iyo komisiyo. Iyo komisiyo niba bene abo bise abahanga bameze batyo, nta kindi bashobora kuyijyanamo usibye ibishingiye ku bitekerezo byabo no ku myumvire yabo.
Minisitiri w'u Rwanda ushinzwe ububanyi n'amahanga Biruta Vincent. Uretse umunyamategeko Laure Uwase, mu zindi mpuguke zizafasha komisiyo y'Inteko Ishinga Amategeko y'Ububirigi ku bibazo by'ubukoroni mu Burundi, mu Rwanda no muri Congo, zirimo n'umunyekongo n'umurundi.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abarundi bambere bahungiye mu Rwanda bagiye gutahuka bategerejwe mu gihugu cyabo mu cyumweru gitaha. Leta y'u Burundi iritegura kubakira gute? Ni inkuru ya radio Ijwi rya Amerika yafatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali.
Leta y'u Burundi iri mu itegura ridasanzwe kwakira impunzi za mbere zizohunguka zivuye mu Rwanda. Ibanza bibiri nivyo vyategekanijwe kugira bizokwakire impunzi za mbere z'abarundi bazohunguka bavuye mu Rwanda ku itariki 27 z'ukwezi k'umunani umwaka turimwo. Amakuru y'Ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu bakozi ba SR mu Burundi amenyesha ko ikibanza ca mbere kiri ahitwa Isongore muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi, ikindi kibanza ahitwa Kinazi muri komine n'intara ya Muyinga. Aya makuru nyene yemeza ko kuva kuri wa kabiri habaye kugendera ivyo bibanza kugira barabikenewe byose ko bikwiye kugira barare ku gikorwa cyo kwakira abazunguka bwa mbere kigenda neza. Ayandi makuru radio yanyu ikesha abakozi bo mu shikiranganje by'intwara hagati mu gihugu umutekano n'iterambere mu gisata cyo gutahukana impunzi amenyesha ko hariko hari gukuntu huboneka ikindi kibanza cyo kwakira abahunguka mu Kirundo kugira abazo bapfunyiriza urugendo. Aya makuru kandi avuga ko kuri uyu wa gatatu habaye kugendera umupaka wa Gasenyi Nemba mu Kirundo kugira batunganye neza ibikenewe kwakira izo mpunzi. Abagendeye ibi bibanza nk'uko aya makuru abivuga bagizwe n'intumwa za Leta y'u Burundi hase n'abandi bafasha mu gikorwa cyo gutahukana impunzi mu Burundi. Bimwe mu byo basanze byihutirwa gukora muri ibyo bibanza harimo gusanura inyubako no kuzongereza, kubaka utuzu twa sugumwe no gutegekanya gukingikiza ca COVID-19 byose bikazaba byarangiye tariki 25 z'ukwezi k'umunani umwaka turimo.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika tuve mu biyaga bigari noneho tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umuyobozi mukuru w'ikigo cya Leta cy'amaposita agomba kwitaba Inteko Ishinga Amategeko kuwa gatanu kugira ngo asobanure uko iki kigo ayobora gitegura gutwara impapuro z'itora zinyuze mu iposita. Iyi nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika hano Washington DC Wayne Lee, irasemurwa na mugenzi wacu Themistocle Mutijima.
Kuwa gatanu w'iki cyumweru nibwo uyu muyobozi mukuru w'urwego rw'iposita muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azatanga ubuhamya imbere y'akanama ka Sena gashinzwe umutekano na gahunda za guverinoma kayobowe n'abarepublikani. Bwana Louis DeJoy anengwa n'impande zombi, abademokrate n'abarepublikani, zimushinja gukora impinduka zatuma ubutumwa bunyujijwe mu iposita butinda kugera kubo bugenewe amezi make mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa gatatu y'ukwezi kwa 11. Uyu muyobozi mukuru wari wahawe kuyobora urwego rw'iposita mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka aherutse kwemera kandi ko kuwa mbere azisobanura imbere y'akanama ngenzuzi k'umutwe w'abadepite kayowe n'abademokrate. Ubuhamya bwa Bwana DeJoy bwitezwe mu gihe amamiliyoni y'Abanyamerika batewe impungenge zo gutorera ku masite kubera icyorezo cya virusi ya corona biteguye kwitabira amatora banyuze impapuro zabo zitora mu iposita. Ibyo bikazamura impungenge ku rwego rw'iposita rutazashobora gushyitsa mu gihe gikwiye amajwi azanyuzwa mu maposita ku bwinshi. Akanama ka Sena y'Amerika katangaje ko mu bizasuzumwa harimo ibijyanye n'imikoreshereze y'imari muri uru rwego rw'iposita, haba mu gihe cya COVID-19 ndetse no mu matora ari imbere. Umunsi umwe mbere y'uko Bwana DeJoy yitaba akanama ka Sena, abademokrate bahuriye mu nteko umutwe w'abadepite barateganya gukora itora ryo kuburizamo impinduka bavuga ko zishobora kubangamira ikusanywa ry'amajwi y'impapuro z'itora zizanyuzwa mu iposita ndetse no kongera miliyari 25 z'amadolari ku ngengo y'imari y'urwo rwego rw'iposita. Perezida w'Inteko Nshingamategeko umutwe w'abadepite Madame Nancy Pelosi ku cyumweru yahamagariye abagize inteko yiganjemo abademokrate kuva mu karuhuko k'impeshyi barimo kugira ngo baze gutora ku birebana n'ingingo y'imari y'urwego rw'iposita no gutesha agaciro impinduka zazanywe na Bwana DeJoy batunga agatoki ko zizakereza amajwi yoherejwe mu buryo bw'iposita kugera ku biro by'itora hirya no hino mu gihugu, bityo bikabangamira ibarurwa ry'amajwi mu gihe cy'amatora. Abarepubulikani bo muri Sena nabo byitezwe ko muri iki cyumweru bazatora itegeko rigenga ibikorwa by'ubutabazi rizaba rikubiyemo n'abarirwa muri miliyari z'amadolari agenewe serivisi y'iposita. Icyakora Bwana Mitch McConnell, umuyobozi wa Sena kandi ari na ukuriye abarepubulikani muri Sena, ntiyavuze niba ari bukuru abasenateri mu karuhuko kugira ngo batore icyo cyemezo. Perezida Donald Trump wavuze kuwa mbere ko yifuza ko gushyitsa ubutumwa bw'iposita byihutishwa. Mu cyumweru gishize yari yavuze ko adashyigikiye ko ingengo y'imari y'urwo rwego yongerwa. Hashize amezi uyu muperezida w'umurepubulikani ashimangira nta bimenyetso bifatika ko koherereza abantu impapuro zo gutoreraho mu mareta hakoreshejwe uburyo bw'iposita bizateza uburiganya mu matora, bigatuma yibwa amajwi agahabwa abademokrate ku bwinshi. Bwana Trump yashyigikiye DeJoy watanze miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri z'amadolari mu kwiyamamaza kwe kuva mu 2016, ndetse na miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu z'amadolari mu ishyaka ry'abarepubulikani ko yagabanyije cyane amafaranga urwego rw'iposita rukoresha, adasize no kuvugurura imikorere yarwo. Madame Pelosi yashinje Perezida Trump gukora ubukangurambaga bwo guhungabanya amatora akoresheje serivisi z'iposita agamije kuvutsa uburenganzira abanyamerika batora.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu byaranze itariki ya 19 y'ukwa munani, ni mu mateka habayeho. Turabigezweho na mugenzi wacu Venuston Nshimiyimana.
Itariki ya 19 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2008, Levi Mwana wa Sa, perezida wa gatatu wa Zambia, yatabarukiye mu Bufaransa. Levi Patrick Mwana wa Sa yavukiye ahitwa Imufuliha mu majyaruguru ya Zambia mu mwaka w'1948. Yari uwa kabiri mu muryango w'abana cumi. Yize amategeko muri kaminuza ya Zambia, arangije akora umurimo wo kunganira abantu mu manza mu mwaka w'1992. Yagizwe vice perezida na Frederic Chiluba. Nibutse ko mwaka w'1989 yarakuriye abunganira Lieutenant General Christian Tembo waregwaga kuba yarashatse guhirika ubutegetsi bwa Kenneth Kaunda. Urubanza yararutsinze, Mwana wa Sa atangira gukundwa n'abatavuga rumwe na Kaunda. Mu mwaka w'1994 yeguye ku mwanya wa vice perezida nyuma y'imyaka ibiri avuga ko aseziye burundu kuri politiki. Yagarutse muri 2001 atorewe kuba perezida kandi yamamajwe n'ishyaka rye Movement for Multiparty Democracy MMD. Yabaye perezida wa gatatu wa Zambia, ndetse no muri 2006 yongeye gutorerwa kuyobora Zambia. Igihe yari mu nama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango w'ubumwe bwa Afurika abereye i Sharm el-Sheikh mu Misiri, perezida Levi Mwana wa Sa yajyanywe mu bitaro agize ikibazo cy'umutsi mu bwonko waturitse. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi yajyanywe kuvuzwa mu Bufaransa, yitabye Imana ku itariki ya 19 Kanama muri 2008. Ashyingurwa ku itariki ya gatatu Nzeri n'abakuru b'ibihugu 14. Mu ijambo yavuze amusezeraho umupfakazi we Maureen Mwana wa Sa, yaragize ati: wakundaga gukora utabaruka uri ku kazi, wapfuye ubabaye kubera ko abantu batishimiraga ubwitange bwawe. Yuza kuba uri hano uyu munsi ukareba ukuntu abantu bahoberana byari kugushimisha. Perezida Levi Mwana wa Sa azibukirwa cyane ku ruhare yagize mu kurwanya ruswa muri Zambia. Yitabye Imana afite imyaka 60.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, n'aho mugendera. mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nshuti banywanyi bacu naha aya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwayakurikiye twayabateguriye kandi tuyabagezaho je na bagenzi banjye bose dukorana hano i Washington DC turi iwacu buri wese iwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika murakarama.
Thank you.